y'intererano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Tariki 15 nzero umwaka wa 2020 murakoze mwese muteze amatwi radio Inzamba gateka kawe ikiganiro ndafise ijambo cuno musi ducije nino ikibazo kijanye n'imyidogo abigisha bamaze iminsi bashikiriza cyo kubakata amafaranga mu runani rurikiyemo amasendika y'abigisha kosesona. Iki kiganiro mugishikirizwa na Francine Kanyange mu buhinga bw'ivyuma hari Theodomir Manirambona.
Uburugwaruka wubufise icyimviro cyangwa intererano ushaka gusangira nabandi mu kiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Ufise icyo ushikiriza hamagara cyangwa utange ubutumwa bwanditse ku nimero akamenyeso ko guteranya 250 738 920 520.
Abigisha bane barimo indongozi mu masendika y'abigisha barafunzwe inyuma yaho hari imyidogo mu bigisha. Abo nabo bavuga ko basanze bashizwe ku rutonde ngo bari mu runani rw'amasendika y'abigisha kosesona kandi atavyo basavye. Ivyo bikaca bijana no kubakata amafaranga ku mishahara yabo ku kwezi ku kwezi ajya muri urwo runani. Abo bigisha babivuga bagasaba ko bo kugwa kuri urwo rutonde kuko batasabye kujako. Twumvize inkuru ya Bertrand Ndakuriyo yaciye mu makuru ya Radio Inzamba yo kuwa gatandatu itariki 11 nzero uyu mwaka ku bijanye n'ihagarikwa rya bamwe muri abo bigisha.
Uyu yahagaritswe azwi ku izina rya Gerard Niyongabo akaba narongoye sendika y'abigisha CEPEDUC. Amakuru ava muri komine Ndava yemeza ko abapolisi bamufatiye ku mirimo ya misi yose ahasanzwe akorera kuri Sefota. Ayo makuru nyene amenyesha ko umutahe wo kumufata hari handitswe ko yitwariwe na Victor Ndabaniwe arongoye runani ruhurikiyemo amasendika y'abarimu kosesona. Akaba yaciye ajanwa ubwo nyene mu gashe k'ipolisi ka komine Ndava. Amakuru atangwa nabo bakorana yemeza ko yoba ari kazira ukwiyamiriza ikatwa ry'amafaranga 500 ku mushahara w'abigisha. Aha rero nta minsi yari heze Manuma Antoine nawe arongoye sendika yindi yitwa CGPBU afatiwe mu ntara ya Rutana akaba yafashwe n'uburongoye iperereza abo muri iyo ntara. Abo uko ari babiri bakaba bari baherutse gusohora urwandiko rwiyamiriza ikatwa ry'ayo mafaranga. Abo co kimwe n'abigisha abandi bagiriza uwo Victor Ndabaniwe kugomba kubashyira muri urwo runani batagishijwe inama. Naho biruko mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Sixvinyi ni muraba arongoye umugwi w'igihugu jeje agate ya kazi na muntu mu Burundi CNDH yari yamenyesheje ko yashizeho umugwi w'abantu batanu kugira wige ico kibazo. Akaba yasozereye avuga ko haba mu mategeko y'igihugu canke mu z'amakungu agenga abakozi n'akazi atana hamwe umuntu ahatirwa kuja mu ishira hamwe atavyishakiye.
Kibazo ugwaruka mu kivuga kwiki chotora inyishu gute mukanya ijambo ni gwanyu.
Love it man, sing this song now from baby I
ama system uma kima hose oba bidan boba kina manu mukira system uma kima hose abantu bari bakina manu mukira ama system akiza change yicha
David ari mu Rwanda avuga ko abigisha bo kubahirizwa mu burenganzira bwabo abafashwe nabo bakarekugwa.
Nyuma gatwe byo rwaruka rurikenye ishira mu gihe NGPD sane munda cyo tubona ko iyo bintu arimo karagirira karenganye bisanzwe mu buryo bwo kubambura mu buryo bwo kubukata amafaranga y'ubusuma atacyo abafashe tushamarira kwa sababu ya matendo kwa limo muda changu wa patizi na yawe au chama kikire yawe baadhi zungu sendika sendika huna matendo magerani na kuli zungujo bokuwa nukujo bokuwa matahura mwanzo chalo kai kero kilembona pati kwa wa fundwe mbona neza ko abantu bo barekura kuko bararengana bazira ubusa amwenke hari izindi mbo abako barazira za pritena bundi byonya yagakirendika cyo ngwaruka tubona ko arakarenganya ahubwo bakuremo abantu bose batabisabye bakuremo bademo bagwemo ibyanze barimo
igo hari mu Burundi n'ugwaruka akaba n'umurezi ati amategeko mpuzamakungu wagenga kazi ariko arahonyangwa ari nacyo gituma ababijejwe bo yubahiriza
rero nani kasesona yateye ingorane cyane mu binyigisha birimo ingufu ingufu na kwitiga politiki ko yari kwavugana n'abigisha abana bariya bakwaye ko urunani rubahangayikishije bagomba ko ntibabajijwe n'abari mu masindika ababarongoye ntibigeze babaza ku byerekeye kwinjira mu runani kosesona kabashyizemo ku nguvu bamaze kubashyiramo ku nguvu bacavuga yuko gukata amahera iyo kosesona ari imenya yo bakata yashyizeho amajyana atanu ko ari bazokata igihe cyose umwigisha uwo ari we wese ikindi kibabaje kandi giteye uruhagarara ni uko n'umwigisha atari muri sendika usanga ingingo bafata abarongoye urubita urunani ngo ni kosesona ko twese ko tubibona twebwe abigisha ugasanga twese avuga ko bazodukatira amahera waba uri muri sendika cyangwa utayirimo ni ibintu rero bihangayikishije benshi muri twebwe abigisha ikindi nacyo ndakibona nk'ikintu cya politiki cyane kuko umukuru w'igihugu igihe aheruka kuremesha ikiganiro aho bamubaza ibibazo nta kinini yashimye kuyivuga ko yaravuze ko abarundi kuva kera baterana bisigura ko bizwi kuva kera ntitwibagire ko uwarurongoye ariwe Victoire Ndabaniwe ariwe yari yarashinzwe kurongora umugwi bo bari bajeje kwiragiza abigisha aho batari cyo bita rodeforme bisigura ko akorana cyane n'ubutegetsi ariko kikaba kiduhangayikishije cyane cyane twebwe abigisha ntitubona n'icyo twakora kuko biraboneka ko bafise ingufu z'ubutegetsi abamaze gupfungwa hariho babiri barongoye amasendika kemeye kwifatanya nabo abarafashe barabapfunga ndetse n'ibindi iterabwoba ariko riraba kuwuzoviyamiriza azoshobora kumererwa nabi cyane tukaba dushimye gusaba twebwe abigisha yuko amateka yo kubahiga amateka y'akazi akubahirizwa kuko nk'uko amateka mpuzamakungu y'abakozi n'akazi yabo yitayavuga nta muntu n'umwe afite uruhushya rwo gukora ku mushahara w'umuntu atari we yamuhaye uruhushya ariko itariko yabirenga ko kuko yaciye iminsi mikeyi bakasa amahera bitanu bitanu amezi abiri ngo nayo gufasha ngo bahuye n'ibiza ariko aho hose ntibari babakije nta muntu umwe bari babakije sigura ko ariko akoresha ingufu cyane.
Kate nawe nyine ari mu Burundi ati nukuburabuza abigisha kugira ngo nibasaba ibyo bafitiye uburenganzira abigisha rero ngo bogwanira uburenganzira bwabo.
Ibi bintu rero ni ikibazo gikomeye rwose kubera muri ino minsi bariko baraburabuza amasosiyasiyo y'abigisha nukugira bafatira amaboko umugongo bareke kuvuga bagwe banumye babandanye kubarenganya gusa. Ibi byabaye rero bitwibutsa igihe hari hakiriho irabugwa ry'amasendika nyene bayagabura mwacu n'imigwi n'uburero babona yuko umengo aba bantu bazanye ingufu nyinshi bashaka gusubira kugira uburenganzira rero bashaka kubaburiza mu nicyo gituma rero bariko barashaka gufata uwo wese igice yovuga igice yokora babona cyo tuma umugambi wateguwe wo kuburizamo abigisha ugurusha ubwabo n'uburenganzira basanganywe bwose arabuze imbere bashaka bategereza kumubaza bakamufunga asa n'uwamugirira nabi kugira ngo habure n'umwe asubira guseruka. Ku bwanjye iki kibazo cyotorerwa inyinshi muri izi nzira zibiri, iya mbere ni uko abigisha bonyine bonyine kurenganurwa guhaguruka bagafatana mu mugongo bakajyamiriza ntibabe basubira kuko bamwe bamwe bariko barabigira uno munsi bariko barahohotera bagenzi babo guhaguruka bunyine. Hanyuma ikindi nacyo aya mashyirahamwe agahaguruka akavugira abigisha.
Jamari ari mu ikambi y'impunzi ya Nakivale muri Uganda ati uwibwe niwe asigaye yiruka aho kwiruka uwivye, ibyo kuri we byerekana ishusho igihugu gifise.
ni byiza yuko ibi bintu byo hagarara ahubwo aba bantu baba barashinze irishira hamwe nibo bakuye kurengukisha imbere y'ubutungane bakabazwa ingene baba barashinze ishira hamwe bakarishiramo abantu abo bantu bwabo batigeze bagishwa inama nashaka kugwaruka gusaba yuko iyo abantu baba bari hejuru babereye imboneza abandi shakara barongozi babandi batahura neza ko mu gihe igihugu gitari ko cigisha abantu ngo bagire kwigenga mu buryo buboneka cyane mu mutwe ntapo tushobora gutera imbere na gatoyi mu gihe dusanga iyo abantu bariko barondera guharanira inyungu zabo ugasanga bifise ingufu gusumba indere iri kwiratangwa mu gihugu eske wumva indere yoza kuba iyo igiye guzotorera ibibazo inyushu ibibazo by'igihugu gute nibara rero kumutemere kumva iyo umuntu ari kuravugira amafaranga ari gukurwa kuri konti yiwe atsaza gufungwaho kumvirizwa biteye isoni kabisa umuntu ari kuvugira utwiwe si uwo gufunga ahubwo ni uwo kumviriza akwiye kumvirizwa hanyuma ukuri kukaje habona kugushya ibintu bikaje kumugaragaro ibintu bigakorwa mu mucyo nta mashyira hamwe nta muntu ashobora gushyira umuntu mu ishyira hamwe ku ngufu ntabwo byakabaye taho byakaraye na gato akiretse ko hari ibintu binyegeye biba bikubira kugwa abantu gushyira habona guhimiriza abandi ati ubereka ukuri icyo sikosha na gato kuko nimba batagishijwe inama ni byiza ko nabo biyorganiza bakaja hamwe kugira ngo barabire hamwe biba byabakozwe ko barabe ko bifashe mu gihe bidafashe bakabyiyamiriza n'uburenganzira bwabo rero ndashaka gusaba nkugwaruka ko ibi bintu byo hagarara byihuta utahure neza ko igihugu kitegezwa kubakwa n'umwumvikano gikubakwa n'itegeko ntibyumvikana rero ingene umuntu yovugira utwiwe hanyuma agaca ahindirwa mu munyororo ujisanga umuntu yibwe oriye ko yari gutunganirizwa agahunga ariko wivye nawe akezwa akabanwa nk'umugabo akabanwa nk'umushinga ntari
Muzika ringwe zimibango bakaguhenda ko nijuru wabaribona naho na masistema kumakinwa aba babiloni bo bakina abantu nk'umupira masistema kumakinwa hose aba babiloni bo bakina abantu nk'umupira masistema kumakinwa hose abantu babi bakina abantu
Dusubire mu Burundi Erickson ati iyo kosesona n'ugwego gwashizweho na leta nigo baruje guharanira inyungu z'abigisha
ubwambere na mbere nagomba kubanza kugaruka kw'iki kintu bavuga ngo ni sendika nibareke kutubesha ko ari sendika kuko mu bisanzwe sendika tugiye kuraba kuva kera amasendika ingene yagiyeho kubera hari ingorane z'abakozi n'abakoresha babo Nizo ngorane zibayeho iyo sendika ibaca baja hamwe kugira ngo abagire ingufu kugira ngo bagondoze abakoresha naho ahanini yatarabizi yuko ari leta mugabo ubu byarahinduye intumbero icyo kintu koseso na caje kizana na muri leta none iyo leta niyo yogenda kugira umugwi uzoza guharanira inyungu z'abakozi kandi izo nyungu z'abakozi zihonyangwa na leta ugiye kuraba icyo kintu koseso na uno musi gitwagwa na ndabaniwe n'umukonseye muri ministere uwo muntu n'umuadministrative none bigenda gute kugira umuadministrative haje muri sendika ko tudi kuva na kera abadirekiteri niyo aba muri sendika bateye akamo bati tugira duhagarike ibikini bika abadirekiteri n'ibyabafata kuko robo bari basanzwe abadministrative bavuga bati mu byo twasinye ko tudashobora kwitaba akamo k'amasendika yacava muri sendika agacaba umuadministrative donc nta burenganzira abadifise No musi rero tugiye kuraba ibijyanye na kosesona ubu bace bagisha inama abadirekiteri ubu nibo ariko barabisigurira abigisha bafise n'amafishi ngo bagende baruzuza ubu rero bace batera ubwoba umwigisha wese ngo umuntu atagise inyako urumva ngo azoca akugwa mu kazi kuko ngo hari urutonde babigisha bamwe baheruka gutora ikibazo bya bibazo bakoresha ubu nta n'umwe baraha akazi bariko bavuga yuko ngo bazoja gukora akazi bazoja mu bibanza by'abazo babirukanywe urumva bazaba birukanywe n'abantu bazoba bariko baranga ibintu bijyanye na kosesona hanyuma rero nk'uko bagiye barabisigura barabajije ibibazo byinshi mbega ayo mafaranga hoho uwo muntu niyo batayamo ko avuga ngo ni ugushigikirana ngo umuntu ngo azoba agwaye ngo azotanga fagitire ngo mirenze ibihumbi 500 ngo azoja muri senkani purusa uzoja muri sekanere ngo senkani purusa uzobyara ubushobozi ngo azoja mu rihira ngo sisamire uzoja kwivuza za Aziya za Ene ngo azomurihira imiliyoni 2 miliyoni 3 uja muri Amerika ngo muri miliyoni 5 none ayo mahera azoyarihisha gute kandi mu gihe tuzi yuko izizamitiwere zose ziri ngaho baduhesha ngo zifashe abakozi ko batadufasha ko uno munsi umuntu atwaye yagiye kwa muganga bakabonana mituweli bashavuga ngo uno munsi ngo mituweli ntikora none yitwara he ko mbona ije byose ari bya leta tuzusanga byose bamaze kubyonona.
Erickson asaba kandi abigisha kutadohoka no guhagararira agateka kabo bakanka kurenganwa.
Yeje ico nagomba kubasaba ababigisha bene wacu cange n'ababuzi n'umuntu w'ugwaruka tugifize experience do vindende nuko boreka ntibabari kure ngo babaha makone yabo kuko bakaya bari kuriramo bazoba bashize isiha mu kigega yereye umuntu ashize isiha mu kigega bukeye nazo bakuza kuvuga ngo ubigori byanje byaheze kuko yayishize yayize uwo muntu rero turamuzi yuko ari umuntu w'umusuma niyo babimurekuriramo. Sinzi nene bizoca bigenda ejo azokwigizwa iziriza kandi amaze gukata amafaranga kenshi amaze gukata kabiri aneza abiri mbere bavuze ngo bagiye baje gufasha mu kirundo nta raporo baduhaye ni ukuvuga byose ni fufu.
Jules ari mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania asaba leta gutunganiriza abo bigisha mu kubahiriza amategeko asanzwe ariho.
Je mu busanzwe nk'uko ndiba kwa mugandi kandi bagiye kubagiza bya ari ubakwanze ngo ni yagiye mu kuri bambere na mbere leta kwanza yinjiriza abo bigisha niba bashyize muri iyo migi batayifuza hanyuma bakamwinjiriza hanyuma bakagerageza kushira ku rutonde ibyo bari kubara saa ukure ko gushyirwa mu itamwumvamo bakabanje kubaza ibisa nk'ibiriya hanyuma bajya barimo nabo bafunze nuko bakobora isigwa nkuko ntacyo bagiye.
Tugume muri Tanzania. Emery ari mu ikambi y'impunzi ya Nduta avuga ko abigisha bashyizwe mu masendika batabisabye bariko bararenganwa.
Ndahumuriza cyane nasaba ukwihangana kuri izi nzirakarengane. Awa migisha na vuga ko machifu za kwa hawa demokrasi mugihugu uko iyo umuntu aja mukinu huka bishaka nukijibu kiwa kichara timba temwa demokrasi hanyuma nganibu tanawa waliko wala watote za ko mwarombi isigi himara igatindi karangirira noneho bibuke ko imera ni imeru kivyo waliko wala kora uku gutote za uku kwangirisha indero mu gihugu uniko na byite itewe bitebuke intaye zafata ijambo kibagiye bakora bakabibazwa cyane cyane hanyuma nkongera nk'abakevura aba n'abariya kuso kwihutira atari uguhezanyayo ahubwo ho kwarukuraba mbe indero uwo tugejwe kubera irahari icyo cyo kimaze gusumba ibindi byose bariko barakora byo kwangazanya no gushaka gukoresha abandi ku nguvu ibyo batifuza kumbure bizatuma igihugu kiva mu ngorane kirimo bizatuma igihugu kiva omarira cyashyizwemo na CNDD-FDD na bamwe muri abo bigisha bariko barakoreshwa mu kwangaza ibandi bareze nkabo.
Duherereze kuri Mosi ari muri Malawi ati ibiganiro hagati y'abigisha n'ugoruna ni rw'amasendika y'abigisha nivyo bizotuma haboneka umwumvikano ushimisha impande zose.
Agoye agoye ariko cyangwa abana bakicara bakavugana ku byo cyangwa bifite nta ibihugu ni bicare bavugane hama bakore umuti hama bacahure ko amasendika yiza kuba twatuye ajye amasendika nyumba atandukanye natandukanye nyinda shoka ko bogira sendika imwe ngiye amakanika atandukanye bateza kuyaga nabo nyine bakakora bahuza musanzwe ubucorere nyinshi bo ubwabo bakicarana bakagira ibiganiro bagahuza bagafata umuti umwe nyinshi si gufunga abo batavuga rumwe abo badasangiye amasendika canke abo badasangiye ibyiyumviro bizanye n'ibitandukanye bwabo uko ndabibona nuko bo kwicara bakavugana bagashora umunsi urama kuri bose
kandi tuzi ko ari ingwe z'imibango bazoguhenda ngo n'abatunzi b'amahoro mwijoro bigahinduka bamwe bakiga abadapfuye bakabohwa bakigira bama basenga bakananigwa no gukunda umuntu babona
sisitemu ifuma kinwa bose ababirani bo bakina abantu mu mupira
kiganiro ndafisi jambo cyo kuri uyu wa gatatu aniyo kigarukiye twaganiriye ku kibazo cy'abigisha bavuga ko bakatwa amafaranga n'anigo amasendika y'abigisha kosesona batasabye kujamwo bamwe muri abo bigisha bakaba bafunzwe ugwaruka gwerekanye ko amategeko ariko arahonyangwa mu gukora ku mishahara y'abigisha batabimenyeshejwe bagasaba ko abamaze gufungwa kubera ico kibazo borekugwa abandi nabo basabye ko hoba ukuganira kugira ngo haboneke inyishu yuzuriza impande zose. Tubibutse ko iganiro mwariko mugishikizwa na Francine Kanyange mu buhinga bw'ivyuma hari Theodomie Manirambona turaba shimeye mwese mwaduhaye akanya kanyu naho kurindi sango.
Cari kiganiro ndafite jambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.